Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku batwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga muri kare k'ibyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunzi ikaze muramenyere ko iminsi ya gatandatu urubuga barirwanya aho muherereye aho muba ama quartier atandukanye migabane itandukanye ya Afrika, Asia, Iburayi, Amerika hose urubuga rirwanya umutubwira makuru avugwa hiwanyu. Hari menshi tutashoboye kumenya nko mu Burundi ntamenyesha makuru dufise bakidukorera kandi hari kandi amakuru atandukanye twagiye turabashikiriza muri nondwi turiko turasozera nkayavugwa ku isi hariho nk'ivya Turukiya na Siriya hariho zunga hamwe leta zume za Amerika ni menshi amakuru twabatangarije yo murayavuga kwiki urubuga nirwanyu kugira ngo mudusangize ayo makuru. Ariko mu kudusangiza makuru ntitwibagira yuko twatanguye na weekend kuri bamwe hari abari ko barafata ingendo hari abandi bari muhira baruhutse ko kwa gatandatu umuntu yakoze kuva kuwa mbere haragira igihe avuga ati reka nduhuke gato inacho gituma n'uturirimbo ntitwibagira nka kano karirimbo vazi na Kade Ben mu gihugu cy'u Rwanda niko duhereye ko twugurura rero kino kiganiro tukibaza ko aho muri kaza kubaryohera kaza kubaherekeza mu byo muri mu byose muri ko murakora. Urubuga rero ni rwanyu turarindiriye kugira ngo dushobore kuyaga n'amatelefone tubihamagarira ufise ka WhatsApp urashobora kutubipa hama natwe tukaguhamagara inumero utubipa ko siyindi ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe yuni WhatsApp yacu guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ushobora kandi no guca ku rubuga rwacu rwa Facebook mukatubarira nimero yanyu hama natwe tukabahamagara vazi kabaryohere.
Je peux pas vivre sans toi, je suis perdu sans toi, baby. Vas-y, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Manana, j'ai baby. Babe, I promise to never break your heart. No more drama, no more trouble. I'll be better, yeah. So baby, do me dirt,
me dirt,
do me dirt,
me dirt.
Baby, we know who we got. Umana nanje no tahe,
baby.
Oh, vazi, kamsa,
kamsa,
c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y,
vas-y,
comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Manana, j'ai nous ta
baby.
Baby, you're so.
complete. Yeah. Baby, oh, yeah. Keep your hands on me. Vas-y, comme ça,
c'est bon,
je peux pas vivre sans toi, je suis perdu sans toi, baby. Vas-y, comme ça, c'est bon, baby.
J'adore,
ma nana, j'ai nous taille,
baby.
Je suis perdu sans toi, je suis perdu, bébé. Sans toi, je ne peux pas vivre.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turakira umurwi wa mbere w'abakunzi bacu ko twumviriza ijya nini wa mbere duse ni innocent ikadze innocent uratwumva innocent imbuta twumva anise we uratwumva
yego
herere he anise
ndi mukirundo mu komune ya Busoni
kuyirundo komune ya Busoni haravugwa amaki mu Burundi na makuru tuzaniye canke n'ivyo uvuga kuyo twagutangarije muri nondwe turiko turasozera
telefone n'umuntu yarabisengira niwe yabashije kubakura
niwe wayiturungikiye ubundi duhamagara amatelefone muba mwaturungikiye twatije ku ruga rwacu rwa Facebook. Ariko urumva ni muri isanga ku ijwi rya Amerika mudusangiza amakuru avugwa hiwanyu mukagira n'ico muvuze kuyo twabatangarije sinzi ko ari ayo dutangariza canke ico uvuga kuyo twagushikirije
oya kuje mwashire mino ntacyo byari twaye ego
urakoze ugira umunsi mwiza ariko tubonere hakaryo kukubwira abo bose baturungikira ama numero kuri Facebook yacu baze baragedrageza baturungikire ama numero bazi ivyo turimo kugira ngo ducunguze umwanya ni na muto twa duseka ndari benshi bashaka kutubwira
sinabashije kuri iki kiganiro niyo mpamvu
ugira umunsi mwiza iyi numero wari wayidungitse turase ndikumana uratwumva
cyane muri ngaho kuri Amerika
twaramutse turabona haracari igihe c'isaha 4 n'iminota 8
tweni wacu ni kumugoroba yego cyane murakoze ngaho kuri Amerika uyu munsi rero nituje kubaha mwakeramutse n'inga ndera mu gishanzi cyane ko ndi mu ntambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania murakoze cyane
ukadutangariza amakuru nyabakavuye ngaho Nyarugusu ga indikumana
amakuru uyu munsi twiri kubwira abashyitsi bari baje kutugendera ngaha harimo urongoye igipolisi cyose cya Tanzania harimo urongoye impunzi harimo n'abandi bategetsi batandukanye bari mu gihugu cya Tanzania
hama bategetsi icabazindukanye n'igiki
icyo cyabazindukanye ku ruhande rw'impunzi habaye imiriza y'uko impunzi z'abarundi zo kuregeza zigatahuka zigagenda mu gihugu cyabo kuko hariyo hariyo n'abandi bageze ku 13 bavuye mu nkambi ya Nyarugusu maze kuja mu gihugu cy'Urundi mbere atancanze gusaba batarasabye n'imiduga hase baritwaye ati rero mwebwe mwukundi iki gihugu abana banyu muhagenda mu gihugu cyanyu mukubaka igihugu indoto zanyu zikaba izo gukorera mu gihugu cyanyu cy'Uburundi kuko ngaha iwacu muri Tanzania nta terambere muzokora kuko muri impunzi ni muri kuri uko ikorwa na kimwe kiza rero umugende iwanyu ubwira ngo umugende mwubake igihugu cyanyu byavuzwe ibi nibyo byabaye umukuru wa polisi nawe niwe yafashe ijambo rya nyuma kuri uwo mutumire akaba yavuze yuko Tanzania usanzwe ahagarariye impunzi kandi agahagarariye umutekano agahagarariye umutekano wa kila muntu atwebwira neza zirashariye impunzi zihagaze neza zifite umutekano ukwiye ati wogaragara babazwa cyane n'ingorane zamaze ko ziratera dufata hafatwa impunzi z'abarundi mu bintu by'ubusuma ati mugaragaza ibintu mukabihagarika mukaba mu mahoro
none ga Ndikumana na kama umutekanya kwitaba uravye uko bimeze ngaho onye ndute
kambo biragoye bya ngo dutahe ahubwo nubwo twabashimiye cyane ko bitubye yuko batuduhungura ku ngufu gusa guhimiriza ubishaka gutahagata ibyo twabashimiye cyane kuko turiko turaba ingwe z'imbwihugu cy'u Burundi na twebwe haracyarimo agahaze gutahuka biraba ngombwa ko dutaha.
Hanyuma hariho abavuga nko mu ndwi z'abadutangarije mu makambi atandukanye bavuga ati uko tubibona twebwe dusa nk'ababona nk'aho umenga bahinduye umukenyuro ibyo kuvuga ko bari baravuze ko batazi dutana ku nguvu bariko basa nk'ababikora ko baratwatse na tumwe mu dupapuro turonkerezwa kw'imfungurwa ibyo ngaho niko bimeze hari ubwo bubona mu bo mubana cyane
abantu ruru iyo izungwe zirabandanya umuntu uyu munsi abasanzwe bari mu nzi nyezina mugabo asubiye inyuma bakamutuma atagiye kuca kuya giwe akayasanga yamaze kwamburwa uburenganzira mu kubimpunzi ibyo birabandanya cyane aga mu Rwanda ya Nyarugusu harimo abantu batari bake ngo bashike ngo kubyumbi bahuraga mu nzi ariko iyi saha baramaze kwamburwa uburenganzira.
Urakoze cyane Ndikumana ugira umunsi mwiza ngaho muri Tanzania nduta mikambi yandu tugira umunsi mwiza hagataho tukiri kuri ivyo rero vyo amakuru avugwa mu makamba atandukanye muri Tanzania twabatangariza ko umukuru w'igihugu cha Tanzania yinginga impunzi z'abarundi gutahuka John Pombe Magufuli yemeza ko uturere baje bahunga ubu turiko turasubiramo umutekano hamenyesha ko abakozi b'amashirahamwe yitaho impunzi aribo babuza guhunguka bamwe muri izo mpunzi agasigura ko igihugu ciwe atampunzi zo kwirukanwa ariko ku ruhande rw'impunzi bo bavuga yuko amakenga ari menshi cyane bazohava batahukanwa ku nguvu turase niyo saba ikadze niyo saba uratwumva
ndabonga cyane cyane
uherereye
ariko ni Adela
ni Adela uherereye he ga Adela
gerere mu gisagara cya Bujumbura
haravugwa maki mu gisagara kwa cya Bujumbura kumenga uvuga ngawumenga weekend ntiranatangura
weekend ni umwanya muto ariko akazi ni sawa ndetse neza hama mu gisagara cya Bujumbura hameze neza cyangwa umutekano ari wose kabisa ndetse no mu cyane kwa kundi hameze neza kugeza iki saha atagihindutse sinzi ko ari kubera haba ari mu bisagara bivuze ko umutekano burya mukabubwira umuntu nyine ariko muri rusange umuntu arabishyize amaso wenda nariheza cyane hameze neza.
Hanyuma n'amakuru wari utuzanye no munsi canke n'ico uvuga kuyo twagutangarije
kuye mwantangarije no kuyagenda bakogwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye nagomba kugira ico mvuze ku gato. Nashatse kuvuga kuri aya makuru amategeko ari kuravugwa yo gutandukana impunzi byiza ngaho mu gihugu cya Tanzania byiza mu gihugu cy'u Burundi kuvuga ingingo yafashwe n'abategetsi b'igihugu ingingo ugiye kuraba ni byiza ko izo mpunzi zotahuka byo nyine ubwazo zibyumva ku mutima ko dukwiye gutahuka hanyuma ntawo basabira kuguma mu buhungiro ni byiza ko nazo zotinzamo gutaha muga mu gihe zumva umutima udutegeka gutahuka utari ku ngufu za bamwe n'abandi n'abafashe ingingo bumve ko bategereza kuvuga gusa ko impunzi zitahuka nta rimwe gufata ingingo ku nguvu kubera bamwe baba barahunze uburangira baba bagisukoba ariko no gutera kamo impunzi zitazohunguka mu gihugu umuntu ariko yaba bumenga bimeze neza cyane.
Urakoze Adela.
Ari kindi nashatse kubaza mudukereye ukuntu dushobora gukurikirana ibiganiro byanyu ku rubuga WhatsApp nimba ari kuko mwashobora kudushyiramwo nk'abanywanyi ba Church of America tugakurikirana neza amakuru atakigoranye haba mutuye n'amaadresi agiye atandukanye abantu bategereje kubakurikiranaho.
Ikintu cha WhatsApp mukomeje kugisaba muri benshi kandi turabijije ko ataminsi myinshi isigaye kugira ngo dushobore gutorokanya nimero zitandukanye hama tubashe kuri urwo rubuga muze muraronka aya makuru ariko mukurindira kuri Facebook twaratangiye kuza tubashirira ko amakuru atandukanye mukurindira muzoze murayakurikiranira
hama hari ikiganiro kivuga ku munsi wa gatandatu cyo gutasa kivuga mu munsi wa gatandatu mu gitondo
susuruka nukurungi kama nimeho do telefone ya nyumuchie kuri Facebook hama ukire mesha akaba hamagara
kuri Facebook
reka tuze tubishikiriza abo vyega hama baze barabashira ko nabo nyene kuri Facebook baba basaba kurungi kayo manimero urakoze ubwira umunsi mwiza dola turose kandi na Oscar kuyundi murongo wa telefone Oscar ikaze na wewe Osika mwiriwe uherereye he mukayanza haravugwa make na makuru tuzaniye canke n'intererano kuri twagiye turagutangariza
nduga
ku ijambo
I was able to get a little bit of a ata mafaranga cyane n'igihembo cy'umuntu mushonga cyane cyane niko niko twe tubona what is the issue cyane na ibikorwa dukora mu gice cyo kwikawa wowe se cyo cyo twe tubona se cyo mafaranga cyane
ubu ikiro c'ibiturumbwe mu gishora kurangahe kuri abo bikorero twaboga Oscar
Amajuna tanu.
Hama wewe ukabona yuko ayo kwira umurimyi ari nkanga.
Mumusanzwe ayo kwira umurimyi yorenga n'igihumbi kubera nawe uciye wiyumvira mu mwaka w'2010 bakigushyira mu minwe yabikoreshwa abo. Icyo gihe twarigeze kuba twohemba amajana atandatu na 20 cyangwa hafi amajana indwi. Tubona rero kugera nk'uyu munsi tugeranije mu mafaranga y'u Burundi y'icyo gihe tugeranije no nk'uyu munsi yoba ari nk'igihumbi n'amajana umunani y'uyu munsi nibaza
none ayo mahera yagiye gukoroka ava ku majana atandatu aja ku majana atanu bigenze gute
oya nta kintu ngo nta myaka ibiri itatu yaheze kandi rero naho tukajya tubona tukajya twumva mu bihugu duhana imbibe hoho igiciro kiri hejuru y'amarundi
muramaze kuyaga burya aho ikawa sinzi neza igisate barizamo nkaho za Sorestal Kayanza muramaze gushikiriza ico kibazo mukumva ico bakigona ko izo mpinduka mwifuza ko zizoshikirwa nibamara gusubiza mu minwe ya leta
oya ibyo twa amatwari kitinze mu manama atandukanye mugabo mu byo nta kivamwo hago mbere na nina nifuje yuko mwo zo laba n'umuntu akora muri iki gifata mu nzego zo hejuru ngo mutumira no kuyaje natwe mukabikimenyesha tukagira natwe twumva badafata ibibazo byinshi mu bisanzwe ikigo cy'ikawa y'akamaro abo nyine bari mu nzego zo hejuru mugabo umunyagihugu nyezina ayirima akamaro natwe turimo kukiyeta
urakoze cyane rwose Oscar ubwira umunsi mwiza tuzogerageza dukoreye kuri ico kibazo tubariye
ego gusa mbona nari fite cyo kibazo akandi kabato halo ari kibazo kibiri nari nababajije ukuntu bishobotse kandi nari mu bajya bagenzi bawe ba ikisema na n'undi nari nababajije yuko bishobotse
singa abiyo biyana ni amasajano ni abiyo faru usipali ino mbunda yo yungi kana dosa kagatwa yun bat asa angwe kutubato reyo kundiko mwamu ala kiyite mkundi kote okuunda arondi kutubato maina ala kutubene yangi nukundu harumungangiri ya kichiza ndi mbukampine mba matena ina kiyaba dike kama kamili ndi na ekipe manye na ina radio ya bangwa do bika nasa kalo kunya waye mwa mfati kuzi mwa mwa nawe ukabona na kukonta address yiyo ya landi milanye mukonda fifi menye pemwe mudo kubayo yo so hu so bona na tsanga tukamenyana nso bote ndi pomwa bifashamwo ugize gatatu ndi ndiye ndi
uraza kuturungikira ubutumwa bwagutse ubicije kuri email yacu radio yacu arobaze jimira kaburungu canke kuri WhatsApp yacu utugire uko ubona wewe byogenda
muri cha telefone gato yiye
brand ibeka turungira tuguhamagare turabika nimero yawe
eh mu amukoze
urakoze ugira umunsi mwiza twese kandi na Isabelle ikadze.
Please enter the telephone number.
Isabelle turumva tutariko turamuronka tukatugize imana turaronka umufaso n'icanka n'umwigeme ngira ngo turasubira ku murondera muhinga bw'ivyuma abafaso n'abigeme muri komuna twumvise namwe bwe tubahimirize kuturungikira ama numero d'hotel yanyu ya telefone ngira ngo dushobore kubahamagara via tahura twumva.
Umva.
Le uherereye.
Merereye Kanombe Kigali mu Rwanda.
Kanombe haravugwa make.
Kanombe turabona amahoro imvuriragwa. Uretse ko natwe dufite amakuru atari meza kuko ndi umutoza wa Acrobat mfite timu bita Rwanda Rosique du Soleil ka mu kwa karindwi ariko ubu tugeze tuzajya gukina mu kwezi kwa cumi harabura ibyumweru bibiri ariko twageze muri Minisiteri y'Umuco na Siporo tugera muri Minisoke ni ukubabona n'isaha nta cyizere dufite cy'uko tuzagenda tukaba rero tubasaba ko mwadukorera nk'ubuvugizi kugira ngo abana twateguye bafite imyaka umunani bazajye kwerekana impano yabo muri Bene.
Hanyuma aho bipfira ni hehe? Ni ukuvuga aho byapfiriye kugira ngo ntimushobore kuba mushobora kumenya ko muzogenda cyangwa mutazogenda.
Kubera ibyo byiza dukora no kwamamara kw'abana ku mpano zabo twagerageje kubitangariza Minisiteri y'Umuco na Siporo itwohereza muri federasiyo batubwira ko ariyo bifite mu nshingano ngo idufashe dutegure urwo rugendo. Tugeze muri federasiyo baraduteragirana hanyuma biza kubaho ubwo bukererwe bwose tuza gusanga imikorere yabo natwe isa nk'idafututse ku buryo bagezeho banavuga ko batatuzi kandi baraduhuguye baraduhaye n'amaseritifika. Ariko kugeza ku isaha harabura ibyumweru bibiri ariko abana bariteguye bahagaze neza ariko ngiye nko mu rwego rw'ubahagarariye nta cyizere ndabona kigaragaza yuko naba nticyeje kwitabira iryo huriro n'ayo mahugurwa nyafurika kugira ngo abana b'abanyarwanda babashe kugaragaza ishema ryabo muri iyo mikino ya jongleri bamenyereho nk'abana b'inzobere cyane natoje.
Hama muri rusange abana wateguye n'ivyaramuka bikunze bazogenda bangana gute?
Ni abana 13 bose biga primeri harimo n'ababiri biga secondaire ariko uburyo bahagaze neza ko bamaranye imyaka myinshi cyane bategura ni timu izwi kandi isanzwe ikora imbere mu gihugu mu Rwanda ku buryo aho tunyuze hose usanga hanze y'igihugu abantu bose batangarira impano zirimo abana b'abanyarwanda.
Hari icizere panaci wawe mbwa bakubwiye bati turashobora kubikemura nko mu minsi mbere y'uko mugenda hari inyishuraro?
Nta cyizere na kimwe ndaronka n'isaha ku buryo n'ubu ngubu nanjye hari mbaza umutima nkumva nta cyizere na kimwe turagira ko leta twarabitangaje cyane tubishyira ku turiyambaza abanyamakuru n'abandi ariko na n'isaha nta cyizere twe dufite nk'ikipe ngo tumenye ngo nitwe dushobora kugahina nk'uko ari twe twatumyeho.
Ubundi amahiganwa nk'ayo uretse ko ibihugu bitandukanye bishobora gufata mu mugongo abakinnyi baba barungitse hari n'igihe ababitunganije ku rwego nuvuga rusange nk'aho muri Bena iryo shami ryabitunganije usanga hari icyo bashobora gukora kugira ngo abakinnyi batandukanye bashobore kuvyitabira byoroshe ntacyo bo bakora? Ntacyo babafashije?
Icyo bo badufashije ni uko bavuze bati muri bashya reka tubawutumire badutumiye nk'abantu bashya kuko natwe ni ubwa mbere tuzaba dusohotse igihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo icyo badufashije ni uku twemvita bakadutumira kugira ngo natwe tuzabashe kugaragara ku ruhando mpuzamahanga tunahagarariye n'igihugu na n'ibyo bari badufashije by'ubutumire gusa kuri bo.
Reka twemere ko mu ndwiza natwe tuzogerageza ku ruhande rwacu kubaza ababijejeje aho bigeze tugatanga umuco, bibaye ngombwa nawe twongere tuguhamagare utubwire aho bizaba bigeze.
Murakoze cyane.
Ugira umunsi mwiza ngaho Kanombe.
Murakoze cyane.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Emmanuel Kadze nawe.
Ndi Nyagatare nanjye mu Rwanda.
Havugwa maki Nyagatare.
Nyagatare rwose amakuru gahari ni yose, dore ko twatuma gutaka imvura. Twarabuze ibyatsi by'amatungo, none dore imvura yaraguye, ibyatsi dusigaye tuyimura tukayira nta kibazo. Dore ko nanone mu minsi iri inyuma bari bavunye twa twuma dukongesha amata twaba abana, ba bandi bari badafite igikuriro ubu nabo batangiye gukura kubera babonye ako kuma gakongesha amata, ubu nabo basigaye bayanywa nta kibazo rwose. Ubu ngubu twabyishimye kandi ubu ngubu tumeze neza nta kibazo. Avura karapfuye, imyaka iri kuzamuka imeze neza, birashishe.
Nuko reka twibaze yuko n'ivyimburwa n'ivyo kwimbura bizogenda neza. Twibaze yuko muzoshobora no kuronka utwo mwimbura ibiterwa bizokwimbuka neza.
Ibyo ngibyo ibyo ngibyo ni ukubifata nk'ibisanzwe.
Nuko rero ugira umunsi mwiza Emmanuel ngaho Nyagatare.
Turabakurikiye Nyagatare yose abakunda.
Urakoze cyane kandi ntimukure ku murongo, mubandanye mutwumviriza.
Nuko twabuze radio yanyu ivugira inaha mu Rwanda.
Ariko ubu uri kuravuga, twari twagize ikibazo cya FM gato, ubu twaragarutse kuri FM 104.3, turumvikana 5/5.
Turareba n'ubu turabakurikiye no ku mbuga zose, no ku mbuga nkoranyambaga zose.
Urakoze cyane rwose.
Nawe murakoze.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Kuwa gatandatu urubuga ni rwanyu, amakuru avugwaho iwanyu mu bisata bitandukanye. Hanyuma hambavuye amakuru mudusangiza natwebwe turabareka mukavuga icyo twabashikirije, icyo mugona ku makuru atandukanye twabashikirije. Hariho nk'amakuru ya Siriya na Turukiya aho ibitero bikomeje, hari amakuru atandukanye yo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari amakuru y'igihembo cha Nobel citiriwe amahoro catahukanye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Ibyo byose tuba tubareka kugira ngo mugire icyo muyavuga ko tumira amate gato hama tugaruke.
I go walk you like Rihanna. But if I got you, you go feel in my paraga. You don't tell when I don't define you. My baby, tell me where you there. You don't tell when I don't demand you. I just wanna hold you tight. Now your body where they cross my brain. Rubia wow, my baby, my baby no de kwa para. My baby no de boya boya. Taking no full level na cookie collabo. Hope say you the beauty tornado. My baby no de kwa para. My baby no de boya boya. Taking no full level na cookie collabo. Hope say you the beauty tornado. If I got you, I go chop you like carrot. If I got you, I go chop you like banana. I go walk you like Rihanna. But if I got you, you go feel in my paraga. She go smash, she be baby. You know the color of woman, oh. She be baby. You know the color of woman, oh. I just wanna hold you tight. Now your body where they bust my brain.
Sheri koko, my baby, chive miya. My baby, no de kuwa para. My baby, no de waya waya. Taking off forever, na kuki kolabo. Hope say you the beauty tornado. My baby, no de kuwa para. My baby, no de waya waya. Taking off forever, na kuki kolabo. Hope say you the beauty tornado. If I got you, I go chop you like carrot too. If I got you, I go chop you like banana. I go walk you like Rihanna. And if I got you, you go feel in my parada.
Ejo ki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twabwiye ko ari muri weekend kwa gatandatu turashamu turirimbo kugira ngo tubafashe kumeregwa neza mu byo muba muri mwo bitandukanye. Isabelle ari ku murongo wa telefone. Isabelle ikanze.
Makoze cyane.
Turishimye cyane kwakira umukobwa ni gake turonka sinzi kuri umukobwa cyangwa umupfasoni ndakwite gute.
Umukobwa.
Umukobwa ni gake cyane turonka abakobwa n'abapfasoni kandi tuba twakeneye mu biganiro byacu bitandukanye. Uherega Isabel.
Yarere Kigali.
Ikigali haravugwa makinga Kigali mu Rwanda. Isabel.
You have 86.
Isabel aga telefone kiwe turumva tudashobora kumugumana ariko aho muri ko muratwumviza muri abafaso n'abakobwa. Turakeneye cyane amaju yanyu ubiganiro byacu bitandukanye. Kugira ngo namwe twumve ico umugona. Turafise Ezekiel Card.
Ndabonye.
Uherereye.
Ibwambarango.
Ibwambarango ni mu ntara ya Ruyigi.
Ya
Kirundo. Aravuga amakinga ho mu Kirundo.
Je nashaka kubaza. Akabaza mbaza nuko u Rwanda n'u Burundi. Kuba baratandukanyije imibano bakaba barafunze twitwanyaje kubera tumereye nabi. Je nashaka yuko bokumvikana bakagugura kugira ngo tube twatemberanira.
None gaize ki hari ukuza kuja mu Rwanda canke umunyarwanda uza kuja mu Burundi.
None ko n'igihe bisaba yuko mwatembera ugiye nko mu isoko. Imusaba kwenda guca kuri duane kugira ngo kurondera pasiporo.
Kera byari bimeze gute kuko ubundi urinda kwerekana icangombwa cawe n'atari pasiporo. Hariho za lise pase, hariho za CPGL, izo zose uko biri kose uri umurundi winjiye mu Rwanda wategereza kuvyerekana mbere.
Ariko biragoye icyo kimwe n'ubwa mbere. Ubwambe washobora no guca ku ruhande ukagenda mu bwo ntubuca n'ibyo ukunda.
Hanyuma iyo ntara ya Kirundo bwambarangwe yo ifitanye imigenderanire idasanzwe n'u Rwanda kuko si kure na kure. Hari icahindutse cyane kuko nka kera hariho abavuga ko banagenda gusumirayo ugasanga bitereye mu Rwanda barasumye baratashe mu Burundi abarundi gutyo na gutyo. Ibyo byose ntibigishoboka.
Kwa wewe ushikana ukanarengana ukavuga ngo uragarutse. Ushikira ku nkoni.
Zandi.
Ushikira ku nkoni kabisa.
Industry kagukubita.
Ndakumva. Abijejwe bashaka gukubita nyine.
Abajejwe?
Abijejwe imbonera ku.
Imbonera kure nzo zijeje kubakubita? Wabusanga uri kuremeza ibintu tutashobora guhagarara ko badashobora kwisigura. Wo duha karorero kajya ari byabaye.
Ejo bundi niyo misi heze. Niko umunsi ariko ari uwavuyeyo baramukubise.
Bakamukubita bamuziza ko yagiye mu Rwanda.
Ngo agiye kuvugana nabo kugira ngo apange uko bagatera Burundi.
Hanyuma iyo ibintu nk'ivyo bishitse kuko izombonera kure nk'abatazi mbonera kure bariko ratuza nibutse yuko ari urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abo bantu yo muramutse bibaye hariho inzego zitandukanye zireje gutunganiriza abanyagihugu baba inzego z'ibanze baba police muri tura ico gipolisi mukavuga ati kanaka ya ndenge ya karimbi zagenze gutyo
rega noneho ni kuvuga ngo iyo gipolisi nacyo nyene igiye kureba usanga abagure mu basindi defjob
ni kuvuga ko witu yatacho biheza bigahindura
nakitsamwe
hamugasaba iki impande zose gazeki
kishino na sabaje sa kubo kumvikana hamwe hanyuma igihe cyose mahane byo kugwa mu bagarebana nayo bikatsamwe ee bakahuje hanyuma santere ubwambere na mbere mbere hose
urakoze cyane ngaho bwambarangwe mu ntara ya Kirundo ugira umunsi mwiza yego turase kandi muvunyi kwindi murongo wa telefone muvunyi uherereye nawe
ni Kigali Remera
Kigali Remera haravugwa make
na amahoro baturage bameze neza baratekanye kabisa
na makuru tuzaniye canke nico uvuga ko twagutangarije muri nondwe turiko turasozera
urevye na makuru nyine yarabereye hano ku gace ka Gasabo nyine k'umuturage we yahuye nyine bakoraga akazi ko mu rugo kandi ubusanzwe mu karere ka Gasabo ntabwo ibyo bintu byari bisanzwe bihazwiho ko abaturage baba biremera ni abaturage baba smart mu bitekerezo no n'umwitwarire
uyo yahuye yari mu rugero rwa rungana gute imyaka n'umwigeme n'umuhungu canke
urebye ntabwo amakuru aramenyekana neza ariko ku mbuga nkoranyambaga kugenda asakara ntiturabasha kumenya niba ari umugabo ariko bari kuvuga ko yakoraga akazi ko mu rugo ishoboka kuba ari umugabo
mu bikekwa hari ibyo bavuga bikekwa ko byaratumye ko kwiyahura hari ico bakeka
amakuru menshi amakuru bashinzwe umutekano ntabwo barayatangaza ariko kigaragara cyo hano mu mujyi wa Kigali abantu bari gukomeza kwiyahura cyane sinzi icyo bitera
reka tuzogerageze dutunganye ikiganiro kuko kuri ibyo
gusa ku makuru mutugezaho nta kindi kintu umuntu yakongeraho usibye kubashimira ndetse tujya dukunda kubakurikirana haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri radiyo usanzwe igitekerezo nagira ngo bagezeho kwari kugira ngo nyine mujye murushaho gufungura imirongo ntabwo tubasha kubumva neza
ugufungura imirongo hariho FM yari imaze
hari ukuntu tujya tubasha gushyira kuri murongo wanyu tukumva gusamira ukuntu tubashe kubumva neza
ivyo biracameze gutyo turazi ko hari ikibazo twari tumaze iminsi dufise ariko cakemuwe ubu ngira ngo kwijana kane n'ibice bitatu muri komuna twumva tankomanze
ubundi ubu turi kubumva neza kabisa aya nyuma kindi nacyo kwari gushimira nyine perezida wa repubulika nyine ku buryo abasha guha umwanya urubyiruko ndetse no kubaha umwanya bakisanzura kabereka ko igihugu ari icyabo aribo bagomba kugiteza imbere kukiba hafi no kukirinda kuri iyo mpamvu rero numva namushimira cyane ndetse nanashimira n'ubuyobozi bumufasha kuyobora iki gihugu nanasaba abaturage kuba maso bakagerageza kwicungira umutekano kuko muri kino gihugu abantu baba bashaka kwinjirira u Rwanda bari benshi cyane nanabasaba rero ko uyu muturage yarushaho kuba maso akabasha kwirindira umutekano igihugu n'icyabo
urakoze muvunye ngaho iremerera mu Rwanda ugira umunsi mwiza
sawa sana mukomeza mu bugwe neza
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kwa gatandatu urubuga bari rwanya makuru avugwaho muri hari umenshi twabatangayije nayo mufise ico mu yavuga ko ikaze abari rwanya nkageho ngaha muri Leta Zunze za Amerika nuko abantu bane bakomerekeje mu gitondo n'amasasu atawa uramenya uwayateye muri New York muri Leta ya New York batanu bakomerekeye muri ayo masasu polisi y'igisagara ca New York vyabiremwo ivuga yuko atavyinshi irashobora kumenya kuri ayo masasu n'inkuru tuza kugaruka ku makuru yacu yo hanyuma Tose kandi Wilson kuyundi murongo wa telefone. Wilson ikaze.
Ego murakoze cyane.
Uherereye
di mu gihugu cy'Ubuhinde.
Mu gihugu cy'Ubuhinde haravugwa amaki mu Buhinde ga Wilson?
Mu Buhinde haravugwa amahoro, haravugwa urugendo rwa perezida w'Ubushinwa ariko agera mu gihugu cy'Ubuhinde. Aho yabonanye na mugenzi wiwe premier minisitiri w'Ubuhinde.
Nuko hambavu yavugwa mu Buhinde rero ayo icyo uvuga ko twa gutangarije.
Ego nashaka kugira icyo nshikirije ku makuru yerekeranye cyane cyane na nitahuka ry'abatavuga rumwe na leta mu Burundi. Aho icyo nashaka kugira mvuze nuko ni byiza cyane ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi butaha mu gihugu kugira bategure amatora. Aba amatora muri bya bose amatora ashobora gutuma impunzi zatashe zitaha, na cyane cyane ko hakiri benshi bakiri inyuma y'igihugu. Ariko mvunira kagohe leta yuko itogerageza gutahukana bibona bo yorohereza mu kuvugana nayo canke mu kuganira nayo. Ahubwo na bariya abandi basigaye kuko hari abanyepolitike benshi bahunze igihugu bari hanze yacu, leta yagerageza uko ishoboye kose nabo nyine bakiyumvamwo yuko umutekano wabo kubahirizwa mu gihe bataha. Kugira ngo amatora aba amatora ateguriwe hamwe na bose, nasubiye kuvamwo injyane, nasubiye kuvamwo ibibazo bituma hari abandi Barundi bashobora guhunga bakaca inyuma y'igihugu.
Abo wavuga bahungutse tuributsa ko ari Anise Niyonkuru aheruka gutahuka mu gihugu cy'u Burundi, ngani wari kuravuga?
Ego niwe nariko ndavuga.
Hanyuma ariko kuri cyo hari amakenga akomeje kuva makambi atandukanye impunzi z'Abarundi ziri na cane cane mu gihugu cya Tanzania, aho tuvuga Nduta, tuvuga za Nyarugusu n'ahandi. Bavuga bati basa nkaho bari ko badutegeka gutaha, basa nkaho bazohava batutahisha ku nguvu. Ivyo byo ubivuga kwiki?
Kuri ibyo nyico nabivuga ko buriya iyo umuntu yarinze afata ingingo yo guhunga akava mu gihugu, turibuka neza yuko tubanze turabe neza iyo byavuye kugira ngo abantu barinde bavuga bati turahunze turavuye mu gihugu. Byavuye mu 2015 aho habaye injyane zerekeranye no kuvuga yuko bamwe bavuga yuko perezida hari ashaka kwitoreza manda ya gatatu, abandi bakavuga kimwe ya kabiri. Rero bitera ubwoba mu banyagihugu, hari abahunze kubera kuko bagize ubwoba, hari n'abahunze kubera ko by'ukuri bahohotewe n'abatavuga na leta. Novuga cyane cyane nk'imigwi ishingiye ku mugambwe uri ku butegetsi nk'imbonerakure canke abapolisi. Rero hari abahunze, nibaza yuko umuntu arinze afata ingingo akava mu gihugu, si ibintu aba agiye kubera ko yishimiye, kubera ko aryoshe, ko aryohewe, murambabarira. Ni kubera ko bayumva ko mu mutima wiwe adatekaniwe, atamahoro afise. Rero iyo arinze afata iyo ngingo agahunga no guhunguka, ni ibintu ubwa mbere na mbere bigomba kuva mu mutima we, bapana yuko bamubwiye ngo hari amahoro. Ashobora kuba ayo mahoro abandi babona watayabona, tetetre bivanye n'icyatumye ahunga. Kuko mubanze mwibuke neza, hari abahunze bivanye n'ibintu bitandukanye. Hari uwahunze kubera ko yabonye ababanyi we bishwe, hari uwahunze kubera ko yabonye ko hari umutekano muke, hari uwahunze kubera ko yumvise ko bishobora kumera nabi. Rero no gutahukanaho nyine barakwiye kuraba buri muntu wese agataha kubera ko yumva bishake, atari kubera ko bariko baramubwira ngo taha amahoro yaraje. Rero birababaje cyane kubona leta zibiri, handiko ndavuga leta y'u Burundi na leta ya Tanzania, bashaka kwerekana yuko hari amahoro mu gihugu, bagashaka gutahukana abantu ku nguvu, hama bakavuga ngo bamwe bariko bataha kubera babishaka. Kandi by'ukuri urabye ubajije n'impunzi, hari impunzi ziriko zirataha ku nguvu, kuko bamwe hari bavuga ko impapuro zabo z'ubuhunzi babasabye ngo bari kwagira rusansumo bakazibima apre. Donc urumva basha baba oblige yo gutaha ku nguvu.
Imbere kusigira ico saba gusa twibutse yuko izo mpapuro kuravuga ari impapuro basanze bita stam ngaho mu makamba atandukanye yo muri Tanzania nubwo yuko ngo hari habo batazisubije kandi bugingo batazibasubije nta nuruhusha bagifise bwo kuronka imfungurwa gucyo bakabona yuko ari kubirukana burundu
ego urumva nkubirukana nabo batabishatse rero ni badakuguhunguka ni kushake bwo muntu
urakoze cyane
uri wese niwe yumva yuko mu mutima we asamahoro yo guhunguka canke kuguma mu buhungiro kuko nibaza yuko ata muntu n'umwe ashimishwa no kuguma hanze y'igihugu narijya nk'aba turiko turavuga ari abantu bari mu makambi y'impunzi turazi mene babayeho mu buryo butari bwiza nibaza yuko nta n'umwe twishimira kuguma
ubwo
buzima
urakoze cyane Wilson ku vyumviro vyawe ngaho mu Buhinde ariko n'ubu nkuko nabivuze mu biganiro bindi bitandukanye twagiye tuyagamo tugutume ku Barundi n'abanyarwanda bari ngaho mu Buhinde turabakeneye ivyumviro vyanyu turakeneye kuzatumva ico mugona ngaho turazi ko ari ugaruka gwinshi rwaba ariko bariga canke ariko bakora ibindi bitandukanye muzoze muraterera ivyumviro mu biganiro vyacu bitandukanye
ego cyane ubutumwa ndagushikana
urakoze ubwira umunsi mwiza
murakoze namwe
twese kandi na Jackson ku yindi murongo wa telefone Jackson
sa
uherereye
nahereye Kigali Nyamirambo
Nyamirambo haravugwa make
Nyamirambo na makuru yandi adasanzwe tumeze neza umutekano ni wose imvura yaguye
nayo wari utuzanye canke hari ivyiyumvira ufise ku yo twagutangarije
ye nagira mbashimire ku makuru mutugezaho ariko ikibazo numva abantu b'Ikigali bavuga ko babakurikirana ku mukarere ka Rusizi kubakurikirana ntabwo byoroshye
ni ukuvuga ko FM itumvikanayo
ntabwo yumvikanayo neza bivuga bisamira umuntu abe ntacyo kuba yatora ibyo bari muri ko muravuga
iki kibazo turagishikiriza abo vyega barabe kuko hariho n'abandi batubwiye ko batakora twumva neza
mwaramukoze
ariko mukurindira ko bikemuka nimwibagire ko mushaka kumva ijwi rya Amerika muciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
ego
urakoze ubwira umunsi mwiza Nyamirambo
namwe
Bertrand nawe turi kumwe ku murongo wa telefone ikaze ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane
uherereye
neza ndi Nyanzarake umuntu hari amakamba
Nyanzarake haravugwa amakima kamba
yewe icyo mbona nakantu kabaye uno munsi aho umuntu yagenda ipikipiki yari mu makosa yafashwe n'umupolisi haza umuntu ngira mu mbonera kure mbona afashe namwe uwo mupolisi amwigizayo ukamenga asunze ububasha umupolisi icyo navuga rero ni uko ubu nari mu mugambi uriya cyangwa n'uriya yereka kwinjira mu kazi k'abajeje umutekano kuko navyo bice bituma habamo ibintu by'imishamirano yego
ngira ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo
yego
urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho Nyanza laga
murakoze namwe
tose Samuel ku yindi murongo wa telefone Samuel Kadze
ego murakoze cyane
uherereye
bagende mu ntara y'Urundi
mu ntara y'Urundi haravugwa make
no turi n'abantu mu ntara y'Urundi ni ku mupaka wa Tanzania abantu n'amahoro kiretse utubatu tumwe kimwe twibonekeje
utwihanganire cyane gose Samuel telefone yawe ikirumvikana nabi katubabaza no matwi n'abandi ngira ngo nuko bica bigendere ka barongera gusura guhamagara muhinga bw'ivyuma hanyuma utubwire ayavugwa ngaho muri Ruyigi turanabasabikanize natwe bw'amakuru aba agezwemo ishami rya ONU gitaye ibiribwa PAM litangaza yuko abagera ku bihumbi ijana gushika ino saha ari bamaze guta bakomoka muri Siriya kwera imigwano ikomeje hagati ingabo z'aba Kurde hamwe nabo muri Turukiya navyo nyene turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma ejo rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri Sanga
Monster Records.
There goes my baby, my baby. Mm-hmm. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah, let me whisper something sweet, sweet. Say, I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better.
Karibimbo ni Lose Control ka Medi na The Ben. Medi na The Ben ni abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Turafise ni mubona ku yindi murongo wa telefone, ni mubona ikadze.
Yego murakoze.
Guhereka ni mubona.
Yende Bujumbura mu Burundi.
Muyahe quartier neza na neza.
Ah ku Mutanga Sud.
Mutanga Sud. Amagana ku isengero ryo kwa ntabona.
kumugoka kanye naja kwa nawe nanye ni mande ya
haravugwa makinga huwe Mutanga Sud muri rusange n'u Bujumbura.
Ah ni Bujumbura kabisa umutekano ni sawa na meza kwe.
Nuko rero duga ku ijambo.
Sa
ni duga ku ijambo ryari rya kuzindukanya.
Je na nabonye nyene kwa na simbe ku Facebook gatoya nyene chamba na yuko namusa ariki kigani yonyene niyo gusanye na siki nimero yonyene kugira nzo gushora kugira mahigo kuyagana.
Nduga ku jambo turakumva.
Yego na imani sa kabisa cyenda bone imani sa.
Ubundi kwa gatandatu sivye ko mutubwira makuru abagezweho ahiwanyu turabahana kanya kukugira ico muvuga kuri twabatangarije atandukanye haba mu gisata cha politique haba mu gisata c'imibano haba mu misata bitandukanye tugaruka ko hariho uburezi hariho ubworozi tugaruka kuri byinshi ku ijuru rya Amerika ukanya ni gwawe nimba ufise rico uvuga ku byo twagutangarije.
Isi ya Amerika kweli no laziko ikashi ya gusa tubikurikirana kuri Facebook. Nene zizanye kuguma nyene mutu gira nyene bigezwe nyene natwe nyene turabakurikirana gose.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Sana murakoze.
Ndimana ku yindi murongo wa telefone nawe we tuguha ikaze ku ijuru rya Amerika wisange muri muri isanga.
Ekonda bwo cyane.
Uherereye
ego divaye bujumbura mukanyesha mu fikara sha bujumbura
nduga kwijamba
yego metuashye na ingingo abanye politike yuko bariko baratahuka hano mu Burundi kuraba ingene bimeze ko turi mu mutekano nkanje kandi ko turi ko cyikirira amatora mu mwaka ukoze wa 2020. Icyo ni ingingo cyadushimishije yuko n'abazigaye inyuma kubo icyo yuko kikere amatora amutse amatukura cyacu namwe mu matora azaza kugira ngo bararenganije abandi bararenganije cyacu kikere hamwe turi kumwe ama kaba tu kitashe ari ngingo mu makufuri yafashe yuko yo gutabukana ingonzi ku ubu n'ibyanjye byo twaya kriye neza cyite bari kuvuga yuko agaca ubushatsi yatashatse akabaratenye.
Ariko yaraye yabihakanye yavuze ko atamurundi ariko aratahukana ku nguvu gusa ababwiye ati nimutahe kuko amahoro arahari mugabo ngo nta numwe tuzotahukana ku nguvu
ku gihe se babatakira ku nguvu wewe wagiye no gusuma ugasiga umwana wawe wasanga bapakiye ku ngugu umva ivyo birababaje kwere wasanga n'ibintu byose babitwaye babapakira ku ngugu mugo gukishisha no wabona yuko boreka umuntu wese agacaha ugomba kwere mu gihugu ciwe c'amavuko ruhama nacyo tukabakira neza hama abakira neza
urakoze ku vyumviro vyawe Nduwimana ngaho mu Kanyosha
yego namwe murakoze kuduhamagara kushikira Amerika kandi twaba mutwimbira ku minsi yose murakoze
ubwira umunsi mwiza turase na Niyongabo y'ikaze
ikome murakoze
uherereye
jewe ndi mu Kanyosha
nduga ku ijambo nawe
yego nikuvuga mwari
ni muri rusangi turiko tuvuga ku makuru atandukanye avugwa ijya nino gusa si byitahukana ry'impunzi gusa
yego yego nkatwebwe nkubu uye aho mperereye mu gace gatoyi ka Kanyosha turaze isonto cifa cifashe nanje ndaherereye ahantu byari ha iminsi iheze harabereye intuze baraza ni ukuvuga nk'abanywanyi b'imigambwe bakagomba gushamirana twe turabona neza yuko amahoro araboneka nta mpamvu yotuma n'abahunze bahungurwa ku ngufu kuko turabona no mu minsi ntazobura abandi bahunga kubera ubuzima butera buba nabi cyane i Burundi ibiciro biduga ku munsi ibiciro by'ibiribwa ibiciro bitandukanye aha ni hatari
hama ugasaba iki abo vyegaga Nyonga
jewe nk'ico nosaba abo vyega nuko ababijejwe ababishoboye uraba ukuntu boja hamwe bakicarana bakavugana bakaraba ikintu cotuma abarundi tuba mwituze n'umwumvikane
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
aba murakoze namwe
yego akabi no kuri Niyongabo duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi nshuti bakunzi mwe mwatwakuye muherereye ijya nino twashimire bivuye ku mutima reka nshimire Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na Engineer Justin bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo nari ndemesheje muri sanga mushobora gusura kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ndabike banure ndabifuriza kugira weekend nziza turaza gusubira igihe cy'isaha 12 ku makuru ngiye kwatororokaniriza azoba agezweho mu kurindira mandanye kuryoherwa na programme zitandukanye z'ijwi rya Amerika tubasigiye kano karirimbo kora na karirimbo ka Amlison Vestine no murundikazi abarizwa mu gihugu c'Ubushinwa.